Mark Burundi ndabashimiye mwe.
Iyi ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi. Eugenie Mukankusi basuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru mwateguriwe na radio yanyu. Amashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politiki mu Burundi asaba leta kubona umuti w'ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro.
Bikivuga ngo iyo migwi irahari mu rwego rwo kuvuga ngo ibintu ngo birasa bigacika ngo ibintu ngo byarayangaye, ahubwo tubivuga mu rwego rwo kugira ngo leta nyabuna biciye muri ya nyabune cyane biciye mu bundi buryo bwose bushoboka ironde ingene yotorera umuti iki kibazo.
Uyu ni Jean Claude Sezinkayo, umuhuzabikorwa wa MERDP, urunani rwemeje guharanira amahoro n'iterambere. Muri Uganda uyu munsi nibwo gahunda y'iminsi 42 yaguma mu rugo yarangiye. Cyakora abanyagihugu baracyari mu rujijo, ntibaramenya ikigiye gukurikiraho. Bazindutse bashaka gukora ibikorwa byabo bisanzwe, abasirikare barabakumira. Urukiko mpanabyaha mpuzamahanga CPI rwafashe icyemezo cyo kubugizamo impapuro zo guta muri yombi Simone Babo, umugore uwahoze ari perezida wa Cote d'Ivoire Laurent Babo. Naho mu ntara ya Tigray muri Ethiopia, abana barenga 100,000 baratabarizwa kuko bashobora gupfa mu gihe kingana n'umwaka bitewe no gufungura nabi. Ayo makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya n'imigikuri. Amakuru yacu turahera kwavugwa hirya no hino ku isi. Abana barenga 100,000 mu ntara ya Tigray muri Ethiopia bashobora gupfa mu gihe kingana n'umwaka bitewe no gufungura nabi. Fidel Niyongabo abahiye inkuru.
Iyo nkuru yatangajwe no munsi kwa gatanu n'ishami ry'ishyirahamwe ONU ryitaho abana UNICEF. Umuvugizi w'iryo shyirahamwe Marix Mercado muvyo yashikirije avuye mu ntara ya Tigray yamenyesheje ko umwe mu bapasoni babiri bibungenze n'abonsa bapimwe muri iyo ntara vyibonekeje ko bafungura nabi, bituma abo bapasoni hamwe n'impinja zabo bashobora kugera migwa n'indwara. Mercado yavuze ko impungenge zikomeye zabo bafise kuvyerekeye amagara y'abana mu ntara ya Tigray irimo intambara ziriko zirigaragaza. Ishyirahamwe UNICEF rivuga ko abana barenga 100,000 mu ntara ya Tigray bashobora kugera migwa bikomeye no gufungura nabi mu mezi 12 ari imbere, mu bizoba vyiyongeye inshuro 10 umuntu abigereranije n'ibitigiri vyibonekeza mu bisanzwe ku mwaka. Amenyesha ko atabitigiri vy'abapfa bivuye ku gufungura nabi bafise, mu gihe asaba ko abajejwe gutabara boshika mu bice vyose vy'intara ya Tigray ata ntambamyi, nuko ifashanyo zokongerezwa bikomeye cyane. Ndetse umuvugizi wa leta ya Ethiopia yavuze buno nyene ku vyatangajwe n'ishyirahamwe UNICEF.
Urukiko mpanabyaha mpuzamahanga CPI rwafashe icyemezo cyo kubugizamo impapuro zo guta muri yombi Simone Babo, umugore wahoze ari umukuru w'igihugu cya Cote d'Ivoire Laurent Babo. Thomas Kamilindi mu nkuru irambuye.
CPI yashakishaga Simone Gbagbo kuva mu 2012 ku byaha byibasiye inyokomuntu n'ibyaha by'intambara. Ni kimwe neza n'iby'umugabo we Laurent Gbagbo yaburanye aratsinda. Laurent Gbagbo amaze guhanagurwaho ibyaha, abashinjacyaha ba CPI basabye abacamanza bayo gusesa impapuro zo gushakisha umugore we Simone Gbagbo. Abacamanza rero bakurikiye abashinjacyaha bavuga ko izi mpapuro koko zitagifite ishingiro. Mu 2017 ubucamanza bwa Cote d'Ivoire nabwo bwari bwagize umwere Simone Gbagbo ku byaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu, ariko mu 2015 bwari bwamuhamije ibyaha byo guhungabanya umutekano wa leta bumukatira igifungo cy'imyaka 20. Yafunguwe mu 2018 amaze imyaka 7 muri gereza ku mbabazi z'umukuru w'igihugu Alassane Ouattara.
Kenya yahagaritse inama z'abaga mu buryo bw'imbonankubone mu gihugu hose mu rwego rwo kubuza COVID-19 gukwirakwira. Minisitiri w'ubuzima wa Kenya Mutahi Kagwe uyu munsi kwa gatanu yavuze ko guverinoma ihagaritse inama zose zihuza abantu hamwe n'ibiterane mu mpande zose z'igihugu mu kugerageza guhagarika COVID-19, avuga ko muri iki gihe ikwirakwira ryayo rituruka ku bwoko bwa Delta. Minisitiri Kagwe yavugiye kuri televiziyo ko guverinoma yasabye abaturage n'abakoresha mu bigo by'igenga kureka abakozi babo bakaguma mu rugo keretse abari mu rwego rw'abatanga serivisi za ngombwa. Yagize ati "Ibiterane byose by'abaturage n'inama zihuza abantu imbonankubone izo arizo zose zirahagaritswe mu gihugu hose. bityo rero inama zose za guverinoma harimo izihuza inzego za leta hamwe n'ibiganiro zigomba gukorwa ku buryo bw'ikoranabuhanga cyangwa zigasubikwa iminsi 33 imbere kugeza jo kwa kane Kenya yabarwagamo abantu bose hamwe 209 bemejwe COVID-19 hapfuye 3910 n'188222 bakize ubwandu buri ku gipimo cya 14.4% nk'uko imibare ya Minisiteri y'Ubuzima ibigaragaza ayo yaramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi barakoze Thomas Kamilindi na Fidel Niyongabo bafashije kuyabagezaho tubibutse ko iyi ari radio yanyu ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda tubibutse ko mushobora gusanga ibiganiro byacu ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacuvewa.com Kugenda no mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika kuri wa gatanu leta y'u Rwanda yahaye Burundi abarwanya 19 barwanya leta y'icyo gihugu u Rwanda rwavuze ko bafatiwe mu mwaka ushize mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda ku mupaka warwo n'u Burundi ibindi kuri iyi nkuru tubibaza mugenzi wacu uri Kigali mu Rwanda Pierre Claver Niyonkuru
Nigikogwa cabereye ku mupaka wa Gasenyi Nemba ivyo byugu bibiri bihana mu karere ka Bugesera ku ruhande rw'u Rwanda no mu ntare ya Kirundo ku ruhande rw'u Burundi muri ico gikogwa co guhanahana abagwanyi cabaye kuri uyu wa gatanu u Rwanda rwari ruhagarariwe na Brigadier General Vincent Nyakarundi umuyobozi ashinzwe iperereza mu gisirikare c'u Rwanda mu gihe u Burundi nabwo bwari bwaserukiwe na Colonel Ernest Musaba atwara iperereza mu gisirikare c'u Burundi abo bagwanyi ni 19 b'abarundi bashikanye ku mupaka baboshe amaboko n'amapingu bari bambaye neza impuzu zigizwe n'amapantaro n'amashati biboneka ko zimesuye neza izindi nazo ari nshasha bose bari bambaye udufukamunwa two kwikingira ikiza c'umugera wa corona bake muri bo bari bafise amasakoshi biboneka ko yuzuye ibintu bigizwe n'impuzu zabo abandi ibintu byari mu bikapo bimeze nk'amagunira bitekegwamo ibintu mu Rwanda na zenyene vyaboneka ko ari bishasha yamara igiheberekanwa mu kwezi kw'icumi umwaka weze w'2020 igisirikare cy'u Rwanda kikavuga ko bafatiwe mu karere ka Nyaruguru mu ntara y'amajepfo y'u Rwanda bari bambaye ibikoti birebire n'imipira y'imbeho ico gihe bari bambaye ibirato vy'amazi bizwi nka botine bafise imishatsi idasokoje canke amadrede mu mutwe ku bandi ico bikoze igihe baherezwa abategetsi ba gisirikare cy'u Burundi ku mupaka ka bose bari bimosheje mu mutwe abandi bafise udushatsi dukeya bambaye ibirato byiza biboneka ko ari bishasha nk'ivyo muri sport bita souplesse uyu munsi ntibemerewe kugira ico bashikirije yamara igihe gisirikare cy'u Rwanda cyavuga ko cabafashe bari biyemereye ko ari bamwe mu bagize umugwi rede tabara kandi kubagwanya leta y'u Burundi ijwi ry'Amerika ryarabigarutse ko duha ijambo nkuru nziza Egide yararongoye umugwi wabo n'ubu yarimwo mu basubijwe mu Burundi
tumaze mu kwezi kurenga turwanira gutanga u Burundi turwanira igisirikare cy'u Burundi hamwe n'abafashanya nabo bari mbonera kure mu nyuma miseze n'abatubwize teko turagwana dupanga tuganira mu zikomine zegereye izo cy'u Rwanda byashika tugwa mutego tuga turagwana duhi tumaze isi turagwana duhi tugwa mutego dusanga twisanze kuta ku Rwanda tugwa mutego dufatwa n'ingabo z'u Rwanda oya ntabwo twe turamenya kubera amashamba yameze nk'ayasa ubwo tusanga twambutse tukiraba mu mugongo wacu turi abagihugu cy'u Burundi no twisanze mu mugongo wacu n'ahari ingabo z'u Rwanda tubonaga umutego nuko abandi basigaye hakurya mu Burundi mu mashamba yo hakurya mu Burundi dusanze turi umutego w'ingabo z'u Rwanda twaganiye amashamba menshi twaganiye abasigaye zitwa Rwanda muri ka shamba rya Kabarore rusa tugeze ku shamba rya Muruta na za Musigati hirya muri Mubanza
ingabo z'u Rwanda zashikirije Burundi abo bagwanyi biciye mu mugwi ujeje kugenzura imipaka mu karere k'ibiyaga binini mécanisme conjoint de vérification élargie de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs utwara uwo mugwi niho yarari cyo kimwe n'icegera cy'umuyobozi mu ishami ry'umuryango mpuzamakungu gitaho abanyagihugu FINWAP mu Burundi Richmond Chemoko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashimye icyo gikogwa ku rubuga rwe rwa Twitter yagize ati Munama narimo ihuza abakuru b'ibihugu byo mu karere ka Afrika yo hagati Communauté économique des États de l'Afrique centrale nagarutse ku gikorwa citeka cyo gushima cyakozwe n'u Rwanda rwaduhaye abagizi ba 19 bahekuye abarundi mu buraruko bw'igihugu mu mwaka w'2020 President Ndayishimiye yongeye ati ndateye intego u Rwanda ko guduha n'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 bagashigwa imbere y'ubutungane Colonel Ernest Musaba atwara iperereza mu gisirikare cy'u Burundi yakiriye abo bagwanye yashimiye u Rwanda nawe nyene yijeje ko bazushikanwa imbere y'ubutungane yabakiriye bafise n'ibigwanisho byabo bafatanywe bigizwe n'inkoho ibisasu ntezwantoke n'insase z'inkoho nyinshi umuyobozi ajeje iperereza mu gisirikare cy'u Rwanda Vincent Nyakarundi nawe yashimiye umugwi wa CIRG wafashije kugira ngo abo bagwanye bashikirizwe u Burundi yijeje ko u Rwanda ruzobandanya gukorana n'abandi mu guharanira umutekano mu karere k'ibiyaga binini kuri uyu wa kane umushikiranganji w'imigenderanire y'u Rwanda Dr Vincent Biruta yari yatangaje ko u Rwanda rugiye kubandanya guherekana utwigoro twiza two kunagura imigenderanire y'ibihugu byombi
the relationship with Burundi has been improving as you
ati migenderanire n'u Burundi igumitera imbere ku munsi ku munsi uberuka twarungitse intumwa muri icyo gihugu kumushikiranganji wa mbere kubafasha guhimbaza isabukuru y'imyaka 59 iheze u Burundi bwikukiye imbere yaho abategetsi batari bake barahuye na jewe narabonanye na mugenzanje n'ubu turabandanya kugira utwigoro tutari duke two kunagura umubano mwiza n'abategetsi ku rwego rwo hejuru turavugana ego nibyo haraca intambwe zo gutera ariko turabona ko ejo ari heza cyane
Burundi so there's still some work to do but there is some progress
mu kwezi kwa kane umwaka w'2019 u Burundi nabwo bwari bwahaye u Rwanda abagwanye indwi b'abanyarwanda bari bafatiwe mu ntara ya Cibitoke mu Burundi ku rubibe n'u Rwanda Pierre Clavier Niyonkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika
muri Uganda uyu munsi niho harangiye gahunda y'iminsi 42 yaguma mu rugo abanyagihugu cyane abatuye mu rwa mukuru Kampala babyutse bajya ku kazi abandi bashaka gufungura amaduka ndetse n'abashaka guhaha ari benshi ariko bakumiriwe n'abasirikare Minisitiri w'Intebe Robina Nabanja yabwiye abanyamakuru ko Perezida Museveni ari bugeze ijambo ku baturage mu kanya saa mbiri z'ijoro mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yabiganiriyeho n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Ignatius Bahizi uri muri Uganda
abantu babyutse bafite amasiko menshi ko bagiye gutangira akazi kuko iminsi 42 y'umukuru w'igihugu yatanze yaguma mu rugo yaraye irangiye ku saa sita za nijoro so abantu bategereza ko ya perezida agiye kongera gutanga amabwiriza mashya ya yatanga bityo babyuka ariho urujijo bibaza niba basubira ku kazi bisanzwe ntabagirwa ibisubizo ubwo rero bamwe biba ngombwa ko bafata imihanda bakajya mu miji no n'ahantu hasi basanzwe bakorera imirimo yabo ariko bagatangara ko bagira mu muhanda bagasubizwa inyuma bagasanga za bariyeri z'abasirikare n'abapolisi basubizwa inyuma ko batemerewe kujya ku kazi ariko abenshi bari bazi ko nyine iyi minsi 42 irangiye bahita batangira akazi ubwo rero kuba umukuru w'igihugu atahise atanga n'imabwiriza byo byateye urujijo ariko nk'uko bivuzaho nyine batumaze kumenya ko umukuru w'igihugu agiye gutanga n'imabwiriza mu ijambo rye agiye gufata saa mbiri za nijoro uno munsi
none aho washoboye kugira aho ngaho mu murwa mukuru hari aho wasanze abaturage bahanganye n'abashinzwe umutekano
nibyo koko hamwe na hamwe abantu babyutse benshi bamwe bari bageze mu mujyi nubwo bamwe bakumiriwe mu mihanda bataragiramo ariko bamwe bari babashoboye kugeramo abapolisi n'abasirikare barimo kubasubiza inyuma ntabwo bamemereye nta n'umwe bemereye kugira ngo yegere iduka ye ngo ayifungure bamwe bicaye hanze y'amaduka yabo abandi baragendagenda mu muhanda babuze icyo gukora ariko bigaragara ko ari nta n'umuntu n'umwe wemerewe kugira icyo yakora uretse nyine imodoka z'abatabazi z'abasirikare z'abapolisi n'abantu bake bemerewe kugira ngo bakore akazi nk'amabanki n'ibindi bigo by'ingenzi nibo bari mu mujyi n'imodoka zabo nizo zishobora kugenda zikagera mu mujyi
mbese muri iyi minsi 42 yaguma mu rugo hari icyo leta yafashishije abaturage batashoboraga kujya ku kazi kugira ngo bagire ikibaramira
Nibyo koko leta yagerageje guha abaturage batishoboye bo yise abatishoboye bagira ku 170,000 buri mu buri rugo rwohereza idolari 30 yo guhaha ibyo kurya ibuze ko iguma mu rugo ari mu gihugu cyose atari mu mujyi gusa kuko nk'amagihugu bimwe bishyiraho mu mijyi cyangwa ahantu hamwe ariko hano ari muri Uganda yose bivuze ko abantu bari bashonje ari benshi cyane abantu bake nk'uko leta yabapangiye barayabonye ariko benshi banasigaye binubira bavuga ko itatabagezeho uko nabari bashonje ariko kuko kurabona ko mu igihugu cy'abantu 45,000,000 ugafatamo abantu 70,000 ubonye nakabari kubifashanyo bigaragara ko abenshi basigaye bagishonje
none uhereye ku mibare itangazwa na Minisiteri y'Ubuzima iyi gahunda yaguma mu rugo hari icyo yamaze mu kugabanya icyorezo cya COVID-19
nk'uko abashinzwe by'ubuzima batubwira nuko Minisitiri ushinzwe itangazamakuru yabibwiye itangazamakuru nimugoroba iguma mu rugo yafashije kinini kuko ubwo Perezida yayitangaje ashyiraho amabwiriza ngo abantu bagume mu rugo ubwandu bwari ku muvuduko uhambaye ku buryo ku munsi yari arimo kwandura abantu bari kwa 1,500 byari bigeze kuri 18% kuri mu gihugu ariko ubu ngubu imibare itangazwa igaragaza ko ubwo bwandu bumaze kugabanuka kugera kuri 8%. Bivuze ko iguma mu rugo yafashije cyane mu kugabanya gukwirakwira k'uburwayi ariko nanone Minisitiri ishinzwe amagara y'abantu ivuga ko umubare mwiza wo kugira ngo babe bafungura ibikorwa byose byo mu gihugu byakabaye kuba bagabanyije kugera kuri 5% ariko ku 8% ko hakiri ko bikigaragara ko uburwayi bushobora kongera gusakara bityo bivuze ko rero no kuja gufungura kongera gufungurira abantu ngo basubire mu bikorwa bisanzwe nk'uko tubikeka bigiye kuba bamwe abahanga bamwe bagira leta igihugu kugira ngo bafungure ibikorwa bimwe bimwe ariko ibikorwa byinshi bikusanya abantu benshi babe babiretse nk'amashuri amasengero n'ahandi hahura abantu benshi ngo byo babe babiretse bite gufungura.
Ignatius Bahizi, umunyamakuru w'Ijwi Amerika i Kampala muri Uganda, ndagushimiye cyane kandi ugira umunsi mwiza.
Murakoze cyane bwana Venuste.
Leta y'u Burundi ivuga ko itazi niba mu ishyamba kimeza Kibiranyungwe hari abantu bitwaje ibirwanisho. Ese imitwe yitwaje ibirwanisho iriho mu karere Rwanda Burundi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa ntayo? Ese ikibazo cy'ibirwanisho binyanyagiye mu banyagihugu giteye gite? Amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki abibona ate? Mugenzi wacu Thomas Kamirindi arabiganiraho n'abahagarariye abiri muri yo. Jean-Claude Sinzimpayo ni umuhuzabikorwa wa MIRDP, Mécanisme pour l'initiative et la recherche de la paix et le développement, ni ukuvuga urunani rwiyemeje guharanira amahoro n'iterambere, umwe mu miryango igize urugaga mpuzamahanga Ayansa, International Action Network on Small Arms, rwiyemeje kurwanya urugomo rushamikiye ku mbunda, inkoho mu Kirundi, ari muri Uganda. Eme Pascal Nduwimana ayobora kandi ahagarariye imbere y'amategeko MAC, Ministère Africain de la Compassion Burundi, cyangwa se ishyirahamwe rya Gikristo rishingiye ku bikorwa kinyafurika by'impuhwe mu Burundi, ari mu Burundi. Ni utangira avuga uko leta y'u Burundi yaka ibirwanisho abatayifitiye uruhushya.
Jewe nk'umuntu ari hano i Burundi kandi mbere washaka ndahakorera cyane ari nawo mbere twamaturi igihe cyose ibijyanye abitwagije ibirwanisho cyanye abatunze ibirwanisho batanabifitiye ububasha hariho umugwi iwacu jeje kuba unabibaka kandi n'ubushikiranganji bunabijejwe bwaratanze na raporo bw'uyu mwaka uheze baraguze ibyo babase uraho ibyo usanga baratanze itangazo ababitunze atagubasha mubishikane twaragize n'ikintu bita itekeza ryo kubibaka rero turabona yuko ubunye ntawo bihakana ngo nta bigisigaye kuko urumva abasuma nkaha cyanke hirya cyanke hino ariko mugabo ntawavuga ko igirwanisho ari byinshi cyane indani haba no mu makomine cyanke ku mitumba.
Ariko rero hari abategetsi bavuga yuko hari utuntu tw'utugwi tw'abantu twasambuwe. Ndibuka ko nka minisitiri w'umutekano Ndirako Buca aherutse kubivuga, ndakeka ari nko ku matariki 12-13 y'uku kwezi, hari utugwi twinshi basambuye. None sutwo tugwi tuba duko tugizwe n'abantu bameze bate?
Na bavye ni abatuma muri ako abanari batanye muri etaji ngari wanyu abantu bose ni gusanga ababanji abiba ibishihoho abone na gusanga rero ari batatu bane canke ari batanu ariko bose avuga ngo ni imigwana oya sitse umugabo kandi turafise nyene abatuma abantu usanga banafasisha inkoho ukiwe aho rero dusanga rero igipolisi barafata umwanya bakabagwanya cyane cyane mu kintu twise nyagume rero ni abajejwe umutekano abajejwe intwaro ubutungane hamwe rero n'abuzenya abarundi ubwabo aboro ni ya migusanga hose haba sisi hose hapa abasima abaraji abonona ariko navuga ngo nabagwanyi unabaroberi oya na gatoya
ye Eme Pascal Nduwimana rero urakoze nibutse kuyobora kandi uhagarariye imbere y'amategeko Mac Burundi no kubishyira hamwe rya Kikristo rishingiye ku bikorwa cy'Afrika by'impuhwe mu Burundi. Nimba nibuka neza rero koko utwo tugwi ministre ndira ko buca yavuze ko mu mwaka ushize wose amezi 12 basambuye inzego z'umutekano zasambuye utugwi tumeze gutyo umaze kuvuga 129 nimba nibuka neza. Noneho duhamagare Jean Claude Sinzi nkayo umuyuhuza bikorwa wa MRPD uri muri Uganda nawe ukurikiranira ibintu hafi byo mu karere utu tuntu tw'utugwi abaroberi za milisi byo ubyumvute ubikora ubushakashatsi gute?
Thomas Kamirindi nagira ngo mbanze menyeshe abariko baratwumviriza ko MRPD ari ikigo cy'akarere nk'uko wabivuze gikorera mu bihugu 15 hanyuma muri ibyo bihugu dufitemo abaduserukira banakurikirana ibikorwa ku munsi bagaheza rero bakamenya amakuru. Jewe rero naho ndi mu Buganda n'i Burundi ndahari no mu Rwanda ndahari no mu bindi bihugu bitandukanye ndahari kuko abo dukorana niyo bari ya kimwe cyose.
Ye ndagushimiye ako kantu twunguye ku inama.
Hey, muri make rero ebo sinja kwemeranya na Pascal. Igituma kitaza kwemeranya jewe hano nza kuvuga nishimikije ku itangazo ryaraye risohowe n'umushyikirizamanza kigenza wa Repubulika y'u Burundi.
Ni Silvestre Nyandwi.
Kigenza wa Repubulika y'u Burundi.
Yego.
Mu itangazo ryiwe ibyo yashikirije naho tutemeranya na wicana ku ijana ariko ahanini niwe twavuga ko asa nkaho yagerageje gushyira bimwe ahabona nk'urugero yavuze ati bamwe muri abo muvuga yuko bari uburengero boba bagiye kwinjira mu bwitwaje ibirwanisho. Aha rero niho nuca ngaruka nkabaza Pascal mbega none uyo mushyikirizamanza kigenza wa Repubulika ko afise mu ntara zose baronka ivyegeranyo vyabivuye muwo twita abaopeji kuko abaopeji bakorera ministeri publike akaronka ivyegeranyo vyose none ico dufata yuko umushyikirizamanza kigenza wa Repubulika yabeshe abanamba yaramenyesha ati hari abo babagenda bagiye binjira muri iyo migwi yitwaje ibirwanisho bakagenda badasezeye imiryango. Ni ukuvuga ko nawe ubwiwe iyo migwi yitwaje ibirwanisho abamaze kwemera yuko ihari.
Ariko Sinzi nkayo ntabwo yavuze aho iyo migwi iri.
Aho iyo migwi iri ntiyovuga nk'iri kuko ntayirimo. Ni nk'uko naje niwambaza uti iyo migwi iri hehe sinza kukubwira nk'iri kuko dukorana ntisindayirimo. Icyo womenya ku migwi yitwaje ibirwanisho si abantu baba barubatse inzu ngo babe ahantu hamwe hari aho usanga ari abantu baguma bagerera mu gihugu. Aha ni uguha urugero abantu bose imyango barabizi mu Burundi mu gihe giheze mwarumvise imitego yabaye ku ibarara rya Bugarama bakagenda bagatega bakarasa abantu bagasahura imiduga bakayiturira. None ibyo twavuga ko ari ibikorwa by'ubusuma bisanzwe ku buryo bw'uko botegera yasi yuzuye abantu bakayiturira yo canke bagategera imodoka zingahe zose kuva ko ari ibikorwa by'ubusuma bisanzwe kira noneho tugarutse muri kahise nta numwe atazi ko mu Burundi kuba mu 2015 hari imigwi no akavuga ko yari yarashinzwe product n'ubu iracyariho ahantu nka FNL iyobowe na Nzabampema nibaza yuko atawo tubwira irengero ryiwe tukaza ku mugwi witwa Red Tabara abantu abo tubwira irengero ryabo tukagaruka kandi ku mugwi witwa FLN w'abanyarwanda barwanya u Rwanda ariko u Rwanda rudasiba kuvuga yuko bateye bava mu kibira
Kibira Nyungwe yego
ibi rero ni bimwe mu bimenyetso tumusiga umuntu yofatiraho mu kwemeza yuko iyo migwi ihari munyumve neza ntituvuga ngo iyo migwi irahari mu rwego rwo kuvuga ngo ibintu ngo biraca bigacika ngo ibintu ngo byarayangaye ahubwo tubivuga mu rwego rwo kugira ngo leta nyabuna biciye muri ya nyabune cyane biciye mu bundi buryo bwose bushoboka ironde ingene yotoreka umuti iki kibazo kuri urate nk'ibyo umushyiramanza wo kwivuna bazi yavuze hamwe n'ibyo umushyiramanza kigeza wa repubulika yavuze muca mwumva yuko hari igihe ucanze
nibutse abaduteze amatwi ko iyi ngiyi ari radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Feza uraho urakomeye
ngaho ndakumi imana
uherereye hese Feza
Rubavu mu murenge wa Rugerero
ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
ni igitekerezo kuko nasomye nanjye ndavuga ni nagira igitekerezo ku nsanganyamatsiko yavugaga ukuntu mudete imitwe y'iterabwoba hagati y'u Rwanda
n'u Burundi ntabwo navuze imitwe y'iterabwoba oya Feza ntabwo twanditse imitwe y'iterabwoba twanditse imitwe ifite ibirwanisho
yego ikaze ibirwanisho icyo nashaka kuvuga nuko nk'iwacu mu Rwanda urabona atari mu bintu bya politiki urabona iwacu twe tubona ko ari amahoro mu gihe cyashize nibwo twumvaga bavuga ngo ibya FLN ariko u Rwanda rushyiramo imbaraga zagenda twumva abo basankara ngo barafashwe rero kugeza aya masaha ubirebye neza u Rwanda tubona urabona nko muri Nyungwe niho bari bavuze ko FLN iri niyo makuru twumvaga ibyo ndavuga ko hari rw'umuturage usanzwe rero byageze aho ngaho twumva ko byarangiye kuko byaranadutunguye cyane iyo ubonye nk'u Rwanda ku rwego rw'isi
yego
ubona rufite amateka cyane urajya muri Central Africa ukabona rwakoze amateka uri muri Mozambique ukabona rufite amateka
yego
ukibaza ukuntu muri Nyungwe ahantu hatoya cyane haba harimo abantu bameze gutyo mu bitwaje ibirwanisho ukibaza se ugereranyije n'uko u Rwanda rumeze se nk'abaturage bibira tugora kubyiyumvisha cyane wenda nko mu Burundi ho ijya ntabwo twabimenya kuko ari iby'Abarundi ariko nk'abanyarwanda nubungubu bavuga nta neza dutekanye nta mahoro nta rupasi twumva ntaki n'igitekerezo ashobora gutambuka ni twebwe mu Rwanda iyo tubibonye tubona dutekanye nta mahoro ubwo twubaho iyo mitwe y'ibirwanisho yitwaje ibirwanisho tuba tubona twebwe tubona ko ntabyo kuko ntabyo twumva
yee Feza urakoze
ya murakoze mugire ibihe byiza
noneho duhamagare Kwizera
ndabumva
uraho urakomeye
naho ndakomeye cyane
uherereye hehe bwa mbere
ndi Kigali mu Rwanda mu by'ukuri nanumvise igitekerezo umutumirwa yaravuze ngo nibyo iyo migwi yitwaje ibirwanisho ngo iriho ngo ariko kubiriho ntabwo twavuga ko byacika ari ibintu bikomeye ariko nagira ngo wenda ngira icyo mugabo ndabaganda kugira icyo abivugaho mu by'ukuri iyo migwi ntibwo ari ikibazo muri aka gace ka Afurika y'Iburasirazuba ku mpamvu zihe ngira ngo u Rwanda ntanga urugero muri bihugu bya Afurika y'Iburasirazuba u Rwanda n'u Burundi icyo bipfa n'abakekwa ko n'imigwi ikekwa ko yitwaje ibirwanisho iri muri rya shyamba rya Kibira Nyungwe uyu munsi ubwumvikane buke buri hagati y'u Rwanda n'u Burundi cyangwa se u Rwanda na Uganda ibibazo byabo turabizi usanga bigira ingaruka mbi ingaruka zitari nziza ku banyagihugu waba umunyarwanda wisanzura muri Uganda ukavuga ko imipaka ifunze kubera ibibazo bya politiki wenda nubwo harimo n'ibibazo bya covid ariko ntabwo twabura twakirengagije ibyo kibazo ntekereza ko tutirengagije tuzi ibyabaye ubwo muri Uganda habaga abafata abanyarwanda ngo bajya kuneka igihugu ngubwitse kurira hagati y'ibihugu byombi tutirengagije na none i Burundi.
Shuti mwarimu duteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu n'ibiganiro byo kuri iyi saha. Mwifuje kumva ikiganiro cyose mushobora kugisanga ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radiotvewa.com. Ndabashimira mwese ko mwahisemo gukurikira radio yanyu. Washyize hamwe amajwi ni Geoffrey Mutagoma. Ibiganiro byari bihagarariwe na Yedi Rwema kuri mikoro, mwari kumwe nanjye Eugenia Mukamba.